radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iratangaza ko ikeneye miliyari 300 z'amafaranga yo gusana ibyangijwe n'ibiza byibasiye intara y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru. Muri Senegal, igipolisi cyagose urugo rw'umunyapolitiki Ousmane Sonko tavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'imigaragambyo yahitanye abantu 9. Inama nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye itoye umushinga w'itegeko wemerera Leta gukomeza kuguza amafaranga kugira ngo ishobore kurangiza inshingano zayo. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Thomas Kamilindi na Geoffrey Mutagoma. Inama nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye itoye umushinga w'itegeko wemerera Leta gukomeza kuguza amafaranga menshi mu gihe cy'umwaka n'igice kugira ngo ishobore kurangiza inshingano zayo. Amerika ifite umwenda urenga miliyari 31 z'amadolari inshuro igihumbi. Abadepite baba Republikani kimwe n'abademokrate batoye iryo tegeko, 63 bavuga yego, 36 bavuga oya. Perezida Joe Biden yishimiye ko impande zombi zagiye hamwe kugira ngo babuze ko Amerika yananirwa kwishyura kuva yabaho. Mike Pence wahoze ari vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aritegura guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Tuma Kamirindi.
Ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko Pence azatangaza umugambi we ku mugaragaro mu cyumweru gitaha kuwa gatatu tariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatandatu. Agiye guhangana by'umwihariko n'uwahoze ari shebuja Donald Trump imyaka 4 kuva mu 2017 kugera mu 2021. Pence na Trump babanje gukorana bumvikana neza, ariko ubu ntibakigimbizi. Pence ahora avuga ku mugaragaro ko Trump yashyize mu kaga ubuzima bwe, ubw'umuryango we, n'ubw'abandi bose bari mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu igihe abayoboke ba Trump bayiteraga ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Uretse we, ibinyamakuru bivuga kandi ko na Chris Christie azatangaza kuwa 2 w'icyumweru gitaha ko nawe yinjiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Christie yahoze ari guverineri wa Leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu 2010 kugera mu 2018. Bombi bagiye kwiyongera ku bandi bakandida 7 barimo abirabura 2 n'umutegarugori umwe mu ishyaka ry'abarepublikani. Bazakiranurwa n'amatora y'amajonjora azaba kuva mu kwezi kwa 2 kugera mu kwa 6 2024 mu ishyaka imbere. Ayo majonjora niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 2024. Mu ishyaka ry'abademokrate, abakandida bamaze kumenyekana baracyari 3 barimo umugore umwe na President Joe Biden, naryo rizakoresha amatora y'amajonjora kuva mu kwa 2 kugera mu kwa 6 2024.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano bamwe mu bategetsi ba Leta ya Sudani n'abarwanda nayo.
Amerika irabaziza ko bananiwe kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Ntiyatangaje amazina yabo, ariko mu byemezo yabafatiye harimo kubima visa. Uretse ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho n'ibihano byo mu rwego rw'ubukungu ku bigo 2 bikomeye bikora intwaro byitwa Defense Industry System na Sudan Master Technology biri mu maboko y'igisirikare cya Leta. Yahannye kandi n'ikigo cyitwa Al Junaid Multi Activities Company gicukura kandi gicuruza zahabu, no ku kindi cyitwa Trade Dive General Trading gicuruza intwaro. Byo uko ari 2 bigenzurwa na General Mohamed Hamdan Daglo n'umuryango we. General Daglo uzwi no ku izina rya Hemiti ni komanda w'umutwe witwara gisirikare Force de Soutien Rapide mu Gifaransa cyangwa Rapid Support Forces mu Cyongereza, urimo urwana n'ingabo z'igihugu ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan. Perezida Joe Biden yari yafunguriye amarembo ibi bihano n'iteka yasinye ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa 5.
Prezida Felix Tshisekedi wa Kongo ararebwa n'ikibazo kitoroshye cyo kubahiriza ibyo asezeranyije rubanda byo kuvugurura ibyo yise guhendwa mu bwumvikane Republika Demokrasi ya Kongo yakoranye n'Ubushinwa bwo kuyikorera ibikorwa remezo nayo ikabwemerera gucukura amabuye y'agaciro. Ibi biremezwa n'abashishenguzi mu bya politiki nyuma y'uruzinduko akubutsemo mu Bushinwa. Geoffrey Mutagoma.
Nubwo umuvugizi wa Perezida Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko habayeho kumvikana kandi byagenze neza cyane igihe yahuraga na Xi Jinping w'Ubushinwa, nta kintu gifatika cyavuzwe mu itangazo rigenewe abanyamakuru nyuma y'inama bagiranye. Tshisekedi yakunze kuvuga ku buryo yasimbuye ku ntebe y'ubutegetsi yari yarahenzwe mu masezerano y'ubucuruzi yari yaragiranye n'Ubushinwa abarirwa muri za miliyari. Yavugaga ko byungura Ubushinwa kuruta uko byungura Kongo. Yavuze ko byahaga Ubushinwa 60% mu byo bumvikanye byo kuzacukura amabuye y'agaciro, nabo bakubaka imihanda, amavuriro n'amashuri. Leta ya Kongo iherutse gusohora icyegeranyo kivuga ko imari y'amabuye y'agaciro ibarirwa muri miliyari 6 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika nta kigaragara Kongo yakuyemo. None irashaka kuvugurura mu masezerano kugira ngo ibashe kubonamo inyungu ifatika. Ariko nyuma y'ibirori n'inama byahuje Perezida Tshisekedi na Xi Jinping, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yavuze ko ibihugu byombi byiyemeje gukomeza gutsura umubano, ariko ntiyagira ikivuga ku byerekeye icyo bemeranyije ku masezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Mu bigaragara nk'inyuro kuri Kongo, iryo tangazo ryavuze ko Ubushinwa bwizeye ko Kongo izakomeza gushyigikira no gufasha abacuruzi b'Abashinwa mu gushora imari no gucuruzanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi igashimangira uburyo bunoze bakora ubucuruzi mu mutekano.
Muri Senegal, igipolisi cyagose urugo rw'umunyapolitiki Ousmane Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'imyigaragambyo yahitanye abantu 9 mu rwa mukuru Dakar no mu mujyi wa Ziguinchor muri Casamance. Kuri uyu wa kane, Ousmane Sonko yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 ahamijwe n'urukiko icyaha cyo kugira imyitwarire idahwitse. Minisitiri w'ubutabera yavuze ko ashobora gufatwa agafungwa igihe icyo ari cyo cyose yakatiwe atari mu rukiko. Yakomeje kuvuga ko akurikiranwa hagambiriwe kumubuza kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu leta yahagaritse zimwe mu mbuga nkoranyambaga. Murakoze Thomas Kamilindi na Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda iratangaza ko ikeneye miliyari 300 z'amafaranga yo gusana ibyangijwe n'ibiza byibasiye intara z'Uburengerazuba n'Amajyaruguru mu ntangiriro z'ukwezi gushije. Kigali asumutakaboyi.
Ibi byatangarijwe mu kiganiro abaminisitiri batatu barimo ufite mu nshingano z'ibiza w'ubutegetsi bw'igihugu n'ubuzima bagiranye n'itangazamakuru i Kigali. Bari bagamije kugaragaza uko ubuzima buhagaze nyuma y'ukwezi mu ntara z'Uburengerazuba n'Amajyaruguru zibasiwe n'imyuzuru yatewe n'imvura nyinshi igahitana ubuzima bw'abantu bagera ku 130, abandi bagera ku 20 bagakurwa mu byabo kubera gusenyerwa. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Kayisire Marie Solange yavuze ko imiryango 159 igizwe n'abantu 20,326 yagizweho ingaruka zatewe n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi. Abo bose bashyizwe muri site 93 hirya no hino mu turere twibasiwe. Yongeyeho ko abaturage bari muri ayo masite bagiye bahabwa amafaranga yo gukodesha amezi 3 ndetse bagahabwa n'impamba kugira ngo bavanwemo. Kuri we uba bagira ku 13 bamaze kwimurwa. Minisitiri Kayisire avuga ko abaturage bagira ku 7 aribo basigaye ku maside 23 nabo bakaba bagiye kubakirwa mu gihe cya vuba.
Bitegura no gutangira kububakira kugira ngo abatishoboye kurusha abandi bazabone amari icumbi kandi bimeze neza. Ibikenewe ni byinshi. Isesengura ry'agateganyo igaragaza ko dukeneye miliyoni 296 eshatu kugira ngo dusubiranye ibyangiritse. Ni ibintu bizashoboka kuko tuzabikora. Priorite na mbere niyo gusubiza mu buzima busanzwe abaturage.
Nubwo avuga ibi, hari abaturage baherutse kuvugana n'Ijwi rya Amerika baganira na mugenzi wacu kwa mu karere ka Rubavu, bagaragaza ko leta yabatereranye ndetse ikabahatira kujya mu miryango n'inshuti zabo. Hari abavuze ko bamaze igihe barara hanze hagati aho, ariko Minisitiri Kayisire yakomeje abwira itangazamakuru ko mu bari bakomerekejwe n'ibiza basaga ijana hafi ya bose bakize bakava mu bitaro, usibye batandatu bakirwaye. Aba bayobozi batangaza ko abaturage basigaye muri site bahabwa ibishoboka byose kandi ko ubuzima bwabo bumeze neza. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Ivan Butera yavuze ko kugeza ubu nta cyorezo icyo ari cyo cyose cyari cyagaragara muri aya masite.
Mu bigendanye rero no kwirinda ibyorezo, amasite yose atarafite ubwiherero twavuga yuko hari hashyizamo mayitoreti kugira ngo abantu babashe kubona icyo bakoresha mu gihe cyakukarabiro nabwo urahashyirwa. Ariko noneho nyuma ugomba gushaka uburyo noneho bw'igihe kirekire, ariko twashyizeho mu buryo bukwiye bwo kugira ngo isuku iboneke kandi tukaba byaretse ku isite zose. Ariko twebwe kubera ibyo bikorwa guverinoma y'u Rwanda yashyizemo imbaraga kandi mu buryo bwihuse, ibyorezo nk'ibyo ntabwo biragaragara mu Rwanda, ari naho twavuga ko icyorezo cya korera ntabwo kiragaragara mu Rwanda muri izi site zose dufite.
Abanyamakuru bifuje kumenya uburyo abaturage bimuwe mu mujyi wa Kigali bo bazafashwamo. Mu bayobozi bari muri iki kiganiro nta wigeze bifuza gusubiza kuri iki kibazo. Cyakora uwungirije umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mukuru Arinda Are nawe wari muri iki kiganiro yijeje itangazamakuru kuzagena umunsi wihariye wo kuzaganiriraho kuri iki kibazo.
Banyuwe ibibazo byaragurutse tugenda tubikora buri munsi mu cyumweru gitaha, turabaha amakuru kandi niba unabyitegereza neza ntabwo bakimuha, ubu ntabwo bakimuha kubera ko hari uburyo bwahanga igaragara.
Muri miliyari zigera kuri 300 zikenewe mu gusana ibyangijwe n'ibiza, leta ivuga ko miliyoni 800 arizo zimaze gutangwa n'abagira neza bo hirya no hino ku isi ndetse n'abanyarwanda ubwabo. Gusaba abayobozi ntibasobanuye uburyo aya mafaranga yakusanijwe n'umwirondoro w'abayatanze. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi leta yifite umugambi wo kuvuza ku buntu abana bataragera ku myaka 5 n'ababyeyi bibaruka. Hashize imyaka 17 uwo mugambi utangijwe. Abivuza bakirwa bate imiti, bayihabwa bate? Muri kino kiganiro iwanyu mu ntara turareba uko byifashe mu ntara za Cankuzo na Ruyigi. Inkuru mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije n'inshuti zayo mu Burundi, mugizwaho na Desire Hatungimana.
Muri komine Mishiha y'intara ya Cankuzo, abanyagihugu baho bavuga ko bashima umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu, ariko abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko bafise ingorane nyinshi muri icyo gisata cy'amagara y'abantu. Izo nazo zituma uwo mugambi wa leta wo kuvuza abana bato bato ku buntu utagenda neza.
Urumva ugiye kuvuza ugacusanga nk'imiti wasabye ugacusanga ntayihari, bagaca bakurungika muri farumasi ucusanga ari nk'imiti y'inzoka. Iyo kenshi ntikunda nk'uko uboneka cyane irya y'inzoka na rurya rugasanga rugumuka nko mu nda, ugashobora gusanga irya miti itaboneka.
Kumva ikibazo dufise ni uko atavuriro rikuru dufise ngaha, n'abaganga urabona nk'ibyo vuriro rishasha byo ngaho muri Remera abaganga musanzwe ni bake.
Mu ntwaro muri komine Mishiha baremeza ibishikirizwa nabo barongoye. Pascal Niragira, umunyamabanga ntayigayezwa wa musitanteri w'iyo komine, agahumuriza abanyagihugu ko hari biriko birakorwa kugira izo ngorane zishobore kugabanuka vuba.
Turagendeye amavuriro nka yose ari muri komine Mishiha. Ikibazo nyamukuru bagiye badushikiriza ni ikibazo kijyanye n'abaforoma. Abaforoma usanga ari bakenya ku bari bategekanijwe, bigaca byunyuka n'ukuntu dafise ibitaro hariho ubukene bw'abaganga. None rero twebwe komine Mishiha guhera mu 2016 twari twatanguye kwiyubakira ibitaro by'akarorero.
Cyo kimwe n'abanyamishiha, abanyabutezi kandi ntibaronka imiti ku buntu iyo bagiye kuvuza abana ku mavuriro atandukanye ya leta.
Hariho igihe rero kwa muganga batubwira yuko imiti ya Kenya atubwira tuze kuyigurira ku mafarumasiyo, ndetse no mu bitaro bakubwira ati genda uze kwiyongerera umuti. Icyo usanga nawe uri umuntu mutoyi ufise kajya irya karata ya kamu uyifise, byahora bitworohera ko urose kabu ko watutanga amafaranga make cyane kugira ngo umuntu yipfuze
ibishikirizwa kandi n'abanyabutezi ko bitaborohera kwiyunguruza kubera ububi bw'amabarabara biremezwa na Christine Bwongeye icegera cy'urongoye ivuriro ryo kwisuma muri komine Butezi. Umufasoni akavuga ko n'ubukene bw'igitoro cyo gushyira mu modokari rusihaba niha buri mu bihanze abakenera kwivuza muri ako karere.
District sanitaire tupfuke ya Butezi bisa amavuriro menshi kandi hantu habi amabarabara premane ni mabi rwose rero kandi kubera ambulance ari imwe n'ubusazira shaje urashobora kuhamagara ambulance baca bakwira ngo yagiye mukeke ari urgence umva bica bigorana hama iyindi ngorane ihari kandi ikomeye ni iy'igitoro urashobora guterefona ngo baze gutora umurwayi baca bakwira ngo nta bitoro biriho.
Mu ishyirahamwe riharanira agateka k'abagwayi Semabu naho nyene baremeza ko ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ya leta yo kuvuza abana batararenze imyaka itanu ku buntu yagiye irahura n'ibibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Sylvain Habanabakize avugira Simabu agasaba leta icishije ku bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida gutorera umuti icyo kibazo.
Ni ngwanire rero aho dusaba leta twe muri Simabu ko hoba ingingo mperekeza leta ikama yitwararitse tikime twita mu gifaransa les médicaments essentiels ntigera ibura ama stock ya farumasi z'ayo mavuriro canke bitagenze uko leta ikaraba ikuntu ikora n'amafarumasi prive kugira ngo umubyeyi bandikiye imiti y'umwana wiwe aca agenda ku mafarumasi y'abikora utwabo maze baze badeclare amafaranga hama leta ibasubize.
Umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka itanu n'abavyeyi bibaruka ku buntu ku rwego rw'igihugu watangwe kuja mu ngiro kuva mu mwaka w'2006 watangujwe n'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo mu mwaka w'2005 yinjira mu banga yo kurongora igihugu.
Urakoze Desire Hatungimana tukivuga ku Burundi abakorera ubucuruzi buciriritse mu ntara ya Makamba barinubira abavunjayi babahenda iyo bakeneye amashiringi atuma barangura ibintu muri Tanzania barasaba leta kubaha ahantu hemewe bavunjiriza kandi ku giciro cyemejwe na leta. Inkuru y'ijwi ry'Amerika mugezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Bamwe mu badandaza bato bato mu ntara ya Makamba barangurira mu gihugu cya Tanzania ibirato, impuzu zimwe zimwe, ibifungurwa, inka, imikeke n'indagara kugira ngo bashobore kurangura bavunja amafaranga y'amarundi mu mashiringi y'Tanzania. Uku kuyavunja bigakorwa n'abantu kandi ntibikurikize agaciro k'amahera ufatiye ku ibanki nkuru z'ibyo bihugu, bisunga hanini ukugene idorari riba rivunjwa. Nko mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba rivunjwa rimwe n'ibice 22 by'amashiringi mu ibanki nkuru y'igihugu, ku masoko atazwi n'amategeko usanga rigeze kuri rimwe n'ibice 85 canke arenga. Imbere y'uko ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi ishira ku isoko amafaranga y'agaciro kugira ngo uronke amashiringi 100 y'amatanzania watanga hafi 200 y'amarundi, iyo ngingo ifashwe abarangurira muri Tanzania bariruhukije. Nyandwi Eric adandazi matera arangurira Tanzania.
Isiringe dufashe hajya ho leta avugiye byari byakorotse riva kwijana 89 rija kwijana na 60 aho twaranezerewe cyane kandi natwe twaroroherwa cyane. Mugabo haheza kanya gatoya twaziye twumva yuko isiringe rivuye kwijana 60 rigiye kwijana na 80 rero kugeza ino saa ntituramenya imvo kandi twari twumvise ko ibintu bigiye gukoroka.
N'imfasha yotamu adandaza imikeke n'indagara biva Tanzania yongera ko hari aho baja kurangura bakabura ufise amashiringi kugira ngo abavunjire.
Ubundi bwo ibintu bigitera bitukumira ntibitworohe kuko ashobora kugenda kurangura nturonke icuranguza izo shiringi ntuzironke cyangwa izo dolari ntuzironke ugasanga urabuze umuzigo muri iyo nzira.
Uyu mukenyezi Rukundo adandaza indagara mu isoko Makamba nawe agira ati ubu buryo bwo kuvunja biratwiciye urudandaza.
Twebwe ntibitworohera kubera iby'agaciro, yego cyaravuze yuko ibiciro byururukijwe. Mugabo abatuvunjira siko bimeze, bene batuvunjira uko bumva biyumva umenga umenga urushingi barugize nk'urushuruzo kumva bishakiye
abavunja bitwaza idolari mu kuduza igiciro c'ishiringi
washaka kugenda no munsi bavuga ngo leta igiciro cyagabanutse mugabo wagenda ugasanga bo bakubwira ati idolari yaduze igiciro cyaduze uno munsi uvunje 160 ejo kwongera na 70 ugiye ugarutse amuvuga ati nge mvunjura mera nasigaranye ugira ndonke ngene ndiha obel ndiye no munzira usanga uki uvunja hejuru gusumba yajya wanze wowe ugarutse baguha makeyi nuko kwavunja 170 binashobora ati tugwijana ni 5
uwo mukenyezi w'umudandaza ati kuduga kwikori ku kilo c'amafi ntaco byari bivuze
kwa sababu cyane kuri tworoherezi dufashe yeje kugerekeje cyukuvunja iturondera ahantu hamenyeka hamenywa n'amategeko nuko tumenye igiciro gihagaduka kandi bivuye ku mpamvu y'amadolari apana kuva ku mpamvu y'abavunjayi bakora ku nyungu zabo
kuko kuzimba ko mashiringi bituma n'ibidandazwa bizimba bigatuma bataronka abaguzi ikiro c'indagara coguzwe 20,000 canke 30,000 ubu gica kigugwa 50,000 nifasha yotamu ati ntitucunguka
nawo kunguka kuko abene gihugu ntama mpera usanga menshi bafise iyo bizanye bizinje ukabishira ku giciro kinini ntibagushorera kuko ntamafaranga baba bafise nico gituma idashora kuronka umukiriya wunguka igihe uri kuri adandaza rero nturonka umukiriya gushorera kubera biba bizinze
abo badandaza basaba ko bokoroherezwa cane cane mu kuvunja amashiringi nifasha yotamati bashire ku masoko ibiro bya leta byo bafasha kuvunja batazimbwe
nisanzwe ko leta ivuga yuko amadolari yoba yarabonetse azimbuze yora umuntu wayo hayuma ikugurura nka biro ntahantu hari soko ko dukunda kubanguriramo avunja ayo mashiringi igashyiraho n'umuntu wayo nyene yoba adandaza ayo madolari kugira ngo tugiye kurondera ibyo turondera tuje tuzironka tworohewe
Jacob Kalisa arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko haremeza ko abadandaza bahomba mu gihe baba bariko baravunja muri ubwo buryo
ugiye guhinduza ifaranga katubwi iry'i Burundi ukarishyira mu Tanzania mudandaza atakaza 10% ya valeri y'iyo faranga twakoze estimation tusanga tutakaza hafi miliyari zigera muri 5 muri rusange kubera iko kugenda ugahinduza amafaranga y'i Burundi ukayashyira mu matandane yawe nangwa gufata amatandane ukayashyira mu Marundi cyo giye mudandaza batakaza
kubera ko umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko watebye hari yindi nzira abariko bariga
ariko uretse nibyo hari yindi program ya banka ya Afrika yobita Afrexim Bank ari banka ishinzwe importation exportation niba ujyanye produits vuye Burundi kazijyana Uganda ko bakwishyura mu Marundi nango se waba ujyanye kiro gikuye Uganda ukakijyana Burundi wakwishyurwa mu Magani kugira ngo bagabanye icyo gihombo
byari biteganijwe ko gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko bitangura mu mwaka w'2025 ariko ntibyashobotse nubwo barongoye ibyo bihugu bari bihaye ihangiro cyo kubishira mu ngiro mu mwaka w'2024 Jacob Kalisa wati urabye intambwe umwitegura ugeze ko no mu mwaka w'2030 hazoshika uwo mugambi utaraja mu ngiro ariko abo mwishira hamwe ry'abadandaza babandanya basaba abegwa n'ico kibazo gukora vuba na bwangu kugira ngo ifaranga rimwe mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko ritangure gukora abadandaza babone kwiruhutsa ubwo ruhombo bamamwo
koje Thierry Vendayi chimie mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
bakunze baradio ijwi ry'America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi y'America iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
intumwa z'abepiskopi gatulika bagize inama ihuza ibihugu by'u Rwanda, Uburundi na Kongo bagendereye kuri uwa kane inkambi y'agateganyo y'impunzi z'Abarundi ziri mu mujyi wa Uvira baje bitwaje inkunga y'ibikoresho n'urukundo. Uvira, Vedaste Ngabo.
Aho basenyeri banyuze mu mihanda kavimvira bakirijwe indirimbo zabo bibuke bidini gaturika
kasinzo muheba umbe baramuyaga
kuva ku mpaka wa Gatumba ugana mu mujyi wa Uvira, aho bagiye banyura mu ibarabara ryuzuye amazi ahandi naho ryuzuye ivumbi bururukaga imodoka ari zabo bagasuza abakristu ndetse n'abanyeshuri. Abepiskopi bagera mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira irimo impunzi z'Abarundi zirenga igihumbi, bazisanze zihagaze munsi y'ibiti by'imyembe ku zuba, izindi nazo ziri hanze y'ibihangare zirara mu bisakaje amahema asaje.
Abasi bamusenyeri kwa bacitse hano twaryohewe cyane kuko twumvise n'Abarundi biwacu byatumye twumva ingubu n'umunezero kumbura ingorane dufise bafise nabo kugirane kuzishikana kuba tware bacu ari mu Burundi gira bumve ingorane twiga barefije turi nga hanya muri ka transit yo nga muri Kavimvira kugira bagire natwe ico bogira nebo dukemurire.
Nduwimana Aimable ni impunzi yo mu Burundi ba mu mujyi wa Uvira, ari mu bagize amahirwe yo kugeza kuri abo bashitsi bimwe mu bibazo bibaraje inshinga birimo ikibazo cy'ubuvuzi ndetse n'ikibazo cy'uburezi.
Kubyerekeranye n'ibibazo twababwiye ko dufise ibibazo biduhanze kabavire nk'abarefije bo hanze, ikibazo cya mbere ntitugira aho tubaheza, ntitugironka uburyo bwo kuvuza abana no kwivuza, ntituronka uburyo bwo kuvuga ko twoba twokwigisha abana ku ishuri, ntitugira n'uburyo bwo kuronka amahera yo kuronka imyambaro no kuvuga ko ntotwokwambara.
Etienne Ndayishimiye Nansa Yumana Pasia bamaze umwaka wose mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, barashima uburyo nabo ibibazo byabo birimo gutinda muri inkambi byumvikanye.
Igihe kinini hano tumaze hafi nk'amezi icyenda, n'umwaka hari habamaze umwaka hano turi hano muri transit, abagabo n'abagore baguma bavana kubera tumaze igihe kinini muri hano muri transit, abana kurwara ntago tubona iyo tuva niyo tuje, ibyo mu nkambi ntabyo tuzi ko tuzogenda, abahunguka barinda kurira, nibyo bibazo byinshi bimwe bimwe dufise n'abana kwiga, dufise umubabaro abana bacu kutiga kubera igihe kinini tumara hano, tukibaza ati mbega abana ejo Burundi bw'ejo bazoba gute, rizogenda gute,
kuko bashobora gusanga umaze umwaka n'inusu ngaha ugasanga umuntu aje vuba agutanze gutaha, isigure ko ibyo bintu bidatunganije neza.
Mu izina rya bagenzi be barindwi, Musenyeri Nzeyimana wa Diyoseze ya Ruigi yavuze ko baje kuremesha izi mpunzi kuko muri zimwe mu nama basaba ko ibibazo byibasiye akarere byatorewe inyishu.
Tuba twipfuza yuko imvo zituma abantu bahunga zozimangana kandi zikazimangana ari uko twese tubigizemwo uruhara. Iyaba byadukundira twogize tuti urwango niryo tuvire mu gihugu, mu bihugu aho turi, zive mu ngo, zive mu ntara, zive mu karere, urwango ruzimangane. Ntitwogenda genda turondera ubuhungiro, twogenda genda turondera urukundo hirya no hino.
Aha kandi mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, abo bayobozi bahaye inkunga y'ibifungurwa, amasabune ndetse n'imyenda z'impunzi. Usibye iyi nkambi y'abepiskopi basuye, bagendereye n'ibiro by'umujyi wa Uvira, aho umuyobozi wawo yabizeje kuzafatikanya mu kwimakaza umuco w'amahoro muri aka karere. Abasenyeri basuye iyi nkambi barimo uwa Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri, Cyangugu, Nyundo, Gikongoro, Ruyigi, Ngozi, Idiopa ndetse na Kongoro. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ni hano dusoreje iki kiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ukunda umugore ugahingira umupfumu, bivuze ngo urukundo rw'impumyi rurakenesha. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
tuge